Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Igihe tworonka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abenegihugu natwe kikaka kutugendera kuko n'ahantu tugishika naho gya turonke akunyu. Ndatukuna cyane.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Bidogera ubukene bw'isoko bashoreramwo imisigati barima hamwe n'ubukene bw'ihinguriro ry'isukari. Tubafitiye nani makuru kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ku iraswa ry'impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda. Tubafitiye n'inkuru ku nyishu y'inama nshingamateka na nkenguzamateka by'u Burundi ku ngingo y'inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi gutahukana abasirikare 1000 b'Abarundi bari mu bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano hamwe no kucegeranyo cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuvyaranguwe n'ubushikiranganji bumwe gukira mu kiringo cy'amezi atandatu arangiza umwaka w'ibihumbi 2018. Nyamara reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi tubafitiye muri uyu mwanya. Amakuru mwateguriwe kandi mugiye mushikizwe na mugenzi wanje Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Mwaramutse Fidel. Turayahera muri Afrika. Igihugu cya Afrika y'Epfo giterekanya gushikiriza uwahoze umushikiranganji w'ikigega cya leta wa Mozambique Manuel Chang'e leta yiwe aho kumuha leta z'umwe za Amerika imurondera ku byaha aregwa by'ubutunzi. Ibyo byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Afrika y'Epfo. Chang'e w'imyaka 63 bitekanijwe ko ku munsi wa kabiri i Johannesburg ariho azoshikirizwa ivyirungikwa ryiwe. Afunzwe kuva agifatwa mu kwezi kw'12 igihe yagira afata urugendo aji Dubai. Leta z'ubumwe za Amerika na Mozambique biriko biragwanira kumuronka ku byaha yagirizwa byo gufata ingurane yo mu ibanga y'imiliyaridi 2 z'amadolari yatumye igihugu cya Mozambique kija mu ngorane zikomeye z'ubutunzi. Bamwe muri Mozambique bavuga ko mu gihe yorungikwa muri Leta z'ubumwe za Amerika ariho yohanywa bimwe biboneka. Jose Mantegase avugira umugambi uri ku butegetsi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique Renamo avuga ko mu gihe Chang'e yorungikwa muri Mozambique atana kimwe yokoregwa yoguma yidegembya. Papa Francisco ejo ku munsi wa kane niho yugurura inama yo guca hirya no hino ikibazo kimaze igihe kirekire c'amabi afatiye ku gitsina akorwa n'abakozi ba Ekleziya Katolika. Ku munsi wa mbere w'iyo nama izomara iminsi ine iriko irabera i Vatikano mu Butaliyano, Papa yabwiye indongozi 190 za Ekleziya Katolika ko abakristo bariko barabakurikirana kandi barindiriye inyishu n'ingingo zikomeye zizova muri uyo mwihoyezo zitagarukira gusa kunegura ibiba ariko ziherekezwa no guhana abashurashuje abakiri bato. Yasabye abitabye iyo nama kumviriza amarira y'abana bato bakeneye ubutungane. Iyo nama itumbere kwigisha abarongozi b'ishengero ingene bawutorera umuti ibyagirije iby'ubusambanyi n'ingene bwo kwifata imbere y'abahohotewe hatibagiwe no kurinda ibibazo nk'ibyo muri kazoza. Ibibazo by'ubusambanyi muri Ekleziya Katolika byaravuzwe cyane muri imyaka 30 aho amaraporo atari make yagiriza abarongozi b'iryo shengero gufata abana bakiri bato ku nguvu. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yarugaye urubibe igihugu ciwe gihana na Brazil, yongera aragabisha ko ashobora no kubikora kuri Colombia kugira abuze imfashanyo ko zinjira mu gihugu. Amatoni y'imfashanyo zifungurwa imiti hamwe n'ibindi byinshi byavuye muri Leta Zunze za Amerika byazibiriwe ku rundi ruhande rwa Colombia hari kiraro kigihuza na Venezuela. Maduro avuga ko Venezuela atari igihugu gisegerereza kandi akavuga ko yanse imfashanyo avuga ko ari imyiteguro ya Leta Zunze za Amerika yo kuvogera igihugu ciwe. Maduro yarungitse abasirikare ku mbibe z'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido avuga ko ari we mukuru w'igihugu w'ifata kibanza nawe yashikirije ko ategekanya kwinjiza izo mfashanyo mu gihugu ku munsi wa gatandatu naho igisirikare kimeze magabo ariko ntatomora uko azobikora. Maduro yaremeye kuganira na Guaido ariko yanka kuva ku butegetsi canke gutunganya ayandi matora. Abasirikare bashika amajana abiri ba Leta Zunze za Amerika nibo bazosigara muri Siriya inyuma yaho Leta Zunze za Amerika zizokurirayo basirikare. Ibyo byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House ejo ku munsi wa kane. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru muri ibyo biro Sarah Sanders yavuze ko igitigiri gito cy'abasirikare babungabunga amahoro aribo bazosigara muri Siriya mu kiringo Kanak ariko nta byinshi birenzaho yashikirije. Babajijwe ibijyanye nayo makuru cyo kuwa kane nyene ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwarungitse abamenyesha makuru kubaza ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Mumenya ko abasirikare b'Abanyamerika bashika 2000 aribo bari muri Siriya gufasha abarwanyi b'abakirde bariko bararwanya ibisigarira by'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Kuri izo ntambara nyene indege z'intambara z'urunani rurwanye iterabwoba muri Siriya zarateye gace kagisigayemo abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu inyuma y'utwigoro two guhungisha abanyagihugu bari bakiri mu byara by'abo barwanyi. Ibyo bitero byabaye ejo ku munsi wa kane mu mihana ya Baguz ni nyuma y'umunsi umwe abanyagihugu 2000 bakuwe muri ako karere. Ubwo runani rurongoye na Leta Zunze za Amerika rufadikanije n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abakirde bo mu muhari Force Democratique Syrien bavuga ko abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu bacugarijwe i Baguz kandi babuze ubuhungiro.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere. Umwaka urangiye impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda zigira imyirekano zerekana ko zitishimiye uko zifatwa mu Rwanda. Zarashwe n'abapolisi b'u Rwanda itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryasohoye raporo ku iraswa ry'izo mpunzi. Umumenyeshamakuru Geoffrey Mutagoma niwe adusomera ibiri muri iyo raporo.
Umuryango Amnesty International utangira igira uti: abapolisi barakidegembya mu gihe impunzi z'abanyekongo zigaragambije zinubira uko zibayeho zo zifunzwe. Uyu niwo mutwe Amnesty International yahaye iyi raporo ugenekereje mu Kinyarwanda. Hashize umwaka umwe impunzi 11 ziciwe mu mujyi wa Karongi, izindi zicirwa mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Izi zarashwe na polisi ubwo zasohokaga mu nkambi zerekeza ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR zinubira igabanuka ry'ibiribwa n'izindi fashanyo zagenerwaga. Amnesty International irasaba ko abapolisi barashize impunzi bakorwaho iperereza ababigizemo uruhare bakabiryozwa. Mu gihe nta perereza ryigeze rikorwa ngo rinatangazwe kuri ubu bwicanyi, impunzi 63 zifunzwe ziregwa ibyaha bifitanye isano n'iyo myigaragambyo. Bimwe mu byo ziregwa ni ugutegura no kugira uruhare mu myigaragambyo itemewe, gukwirakwiza ibihuha bitera icyasha ubutegetsi bw'u Rwanda. Banashinjwa kwigomeka ku buyobozi bwa Leta. Amnesty International iramagana ubushake buke bwo gukora iperereza ku myitwarire y'igipolisi cyakoresheje imbaraga z'ikirenga ku mpunzi zigaragambirizaga ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kiri Karongi no mu nkambi ya Kiziba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nibwo impunzi zibarirwa mu magana zasohotse inkambi ya Kiziba. Zagenze ibirometero 15 zinubira igabanuka ry'inkunga zagenerwaga na HCR. Icyo gihe zasabaga gusubizwa iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa zikimurirwa mu kindi gihugu kitari u Rwanda. izi mpunzi zamaze iminsi itatu ku cyicaro cya HCR Karongi nubwo abapolisi abayobozi b'inzego z'ibanze n'abahagarariye HCR bazisabaga gusubira mu nkambi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri abapolisi bamishe ibyuka biryana mu maso mu kivunge cy'impunzi ndetse banarasamo amasasu yica impunzi 8 zahasize ubuzima izindi zirakomereka kuri uwo munsi n'ubundi HCR yatangaje ko hari izindi mpunzi 3 ziciwe mu nkambi nazo zirashwe n'abapolisi nyuma yaho igipolisi cyavuze ko impunzi zabarwanyije ndetse zigakomeretsa abapolisi 7 hari umutangabuhamya wabwiye Amnesty International ko abigaragambya bateye abapolisi amabuye ariko ngo byari uburyo bwo kwirwanaho abapolisi bamaze kubasukamo ibyuka biryana mu maso ibyatangazwa n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda na komisiyo yayo y'uburenganzira bwa muntu bigaragaza kubogama ni iby'iperereza ku mpunzi zagize uruhare mu myigaragambyo aho gucukumbura imyitwarire ya polisi yatumye bamwe mu mpunzi bafatwa abandi bagakomereka iyi raporo inavuga ku mpunzi zifunzwe kugeza ubu hafunzwe abagera kuri 65 bafashwe hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatanu mu mwaka ushize polisi ikimara gutatanya bigaragambye ikoresheje ibyuka biryana mu maso nyuma ikarasa mu kivunge ku ikubitiro hafunzwe impunzi 21 mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwakurikiyeho hafashwe abandi 2 barafungwa mu kwezi kwa kane polisi yakoze imikwabo mu nkambi ya Kiziba maze abapolisi binjira mu nkambi ku ngufu abandi barayigota minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza yavuze ko byari bigamije gucubya umwuka mubi mu nkambi ku itariki 30 z'ukwa kane n'iya mbere y'ukwezi kwa gatanu nabwo habayeho guhangana hagati y'abapolisi n'urubyiruko rw'impunzi nabwo polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso icyo gihe hakomeretse impunzi 14 harimo n'umwana kandi umwe mu nkomere yaje gupfa agejejwe ku ivuriro ryo mu nkambi nyuma yo gushyamirana impunzi 30 zahise zitabwa muri yombi izindi 12 zirafungwa hagati mu kwezi kwa gatanu bituma abafunzwe bose baba 65 cyakora iyi raporo ivuga ko hari 2 barekuwe mu gihe uwundi umwe yahamijwe gukwirakwiza ibihuha bigamije gusebya u Rwanda imbere y'amahanga guteza imidugararo muri rubanda no gukoresha imyigaragambyo n'inama binyuranyije n'amategeko abandi bo baracyakurikiranyweho ibyaha bitandukanye Amnesty International isanga binyuranye n'amategeko mpuzamahanga kuba abategetsi b'u Rwanda barega impunzi mu manza nshinjabyaha kubera gusa ko zigaragambije ivuga ko bitandukanye no kuzirega guteza imvururu mu gihe hari ibimenyetso bifatika uyu muryango uvuga ko ari uburenganzira bwa buri wese kugaragaza ibitekerezo no gukora inama mu ituze uyu muryango wongera gushimangira ko hakwiriye gukorwa iperereza ku mbaraga z'ikirenga igipolisi cyakoresheje gusaba ubutegetsi bw'u Rwanda gutangiza iperereza ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye hagasuzumwa niba imbaraga z'ikirenga polisi yakoresheje mu gutatanya abigaragambya zari ngombwa iri perereza kandi ngo niryo ryazerekana niba imbaraga zakoreshejwe zarubahirije amahame y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ku bw'uyu muryango abayobozi bose bakekwaho uruhare muri ubu bwicanyi bakwiriye kuba barahagaritswe mu kazi mu gihe iperereza rikorwa kandi haboneka ibimenyetso bifatika bagacirwa imanza nta kubogama amakuru dukesha abakurikiranira hafi ibibera mu nkambi ya Kiziba n'abafite n'imiryango avuga ko n'ubu hari abatinya kugera hanze y'inkambi kubera gutinya ko nabo batabwa muri yombi batewe ishavu no kuba badashobora kwibuka babo bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda kandi byakabaye ari uburenganzira bwabo bavuga kandi ko ubuzima bwarushijeho kuba bubi ko nta bwinyagamburiro bakigira ku buryo n'abajyaga guca inshuro hanze y'inkambi ubu batakibitinyuka abavuganye n'ijwi rya Amerika batifuje ko amajwi n'amazina byabo bitangazwa bemeza kandi ko batizeye ubutabera bw'u Rwanda ku bantu babo bafunzwe kuko Leta y'u Rwanda yabafunze ishaka kubacecekesha no gusibanganya ibimenyetso bigaragaza ubugome yabagiriye
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mu Burundi inama nshingamateka na nkenguzo amateka by'igihugu ziriyamiriza ingingo y'inama ya ONU ijeje umutekano ku isi y'ugutahukana abasirikare igihumbi b'Abarundi bari mu bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano muri icyo gihugu babishikirije ku muhingamo weje kwa kane abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashingamateka n'abakenguzo amateka irindi kuri inkuru tubibwirwa n'umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga
muri kano kanya tukaba tugomba tugice tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko abwira abashingamateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo wuno wa kane umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zino ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano no gushikiriza ibibazo ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushinga amateka zino ndaruvukanye
iyo ngingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia iyo bayafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 uyu yatwara iyo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meke Ndadaye cyaragaragaye ko uwahoze arongoye Burundi Major Petero Buyoya umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yabigizemo uruhara rudasanzwe bego Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa Burundi harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko iyo ngingo yo gutahukana inteko n'imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri ico kibazo
umushikiranganje wo kwivuna abansi Emmanuel Ntamvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ari yo guhohotera u Burundi n'abarundi bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'icyo bihugu muri 2021 bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego u Burundi bwonyine umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro
iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutswa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse wo kuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise nk'uruhara nta cemezo canditse mfise mugabo ntawobyirengagiza yuko batoba babifise nk'uruhara kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze Burundi amafaranga y'agaciro iyo bava muri icyo gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mugabo nibyo bibaza sivyo
umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'Abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke
East Africa bariko rayirondera kuko irakomeye umva ariko rarondera umwasi agira ingufu yinjire muri East Africa nibyo barondera nini ku Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza binje muri Kenya bamwe batangura kwipakiza no modoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu iyo byose bavuga bati bari bafite ingufu no mu rundi bushikirwa ere sababu niyo elema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nk'uko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yaravuze icyo ni ijambo gikuru
ikigero cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise icyo saba cokorwa kugira iyo ngingo ntigire ingaruka mbi
nagombara gutera intege leta nk'uko nyakubahwa umushikiranganje wo kwivuna amaso yabivuze ku ngingo bafashe ntavuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura hari ubwo yogira ikibyaye ariko kandi kuko n'abandi babivuze bidakunze abantu bakangwa ko batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hari ahantu
naho rero inama nshinga amateka na nkeguza amateka byasohoye urwandiko kuri uno wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia Libya ntacho zahinduye ku ngingo ku muhingamo ubuno wa kane amakuru dukura mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kugenekerezo rya 2018 kuno kwezi kwa kabiri buri cy'indege bavi Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cha Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Inama nshingamateka na nkenguzamateka isaba leta y'u Burundi kwiga ingene yo kura abasirikare bose b'abarundi barimo igihugu ca Somalia mu gihingingo yo gukura abasirikare 1000 muri ico gihugu itohagarara Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi kandi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntibatahura kugene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufite ikibazo c'uburyo ariko bitigira iby'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya biba umurengera ufatiye ku byari bitegekanijwe ivyo babishikirije mu gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari kashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwe gukira mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018 Umenyesha makuru wacu Raymond Zimana niyo nkura dufitiye.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganye 10 bwegukira birarongoye. Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganye bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo. Ikindi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije ni kijyanye n'ibitigira ibirenze by'abanyororo. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga akarorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujyamo abatarenga ijana ariko buririmwo abarenga 900. Defonse na Uhunda yibaza igituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke.
Joni mabara baratowe itegeko rivuga ukuntu bugabanya abantu mu maprizo. Cyashikirije na travail d'intérêt général. Itegeko ryaratowe kandi twarasubiye para modifia le code de procédure pénale travail d'état général ijemo kuri abantu bakora ikosa dutoduto isimo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwirana kandi aho les instruments juridiques zaragiye amategeko yaratowe mugabo ntaje muntu baguma bitoka gute aho bushize mu ngira amategeko kujya abantu bagabo
nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bantijya Nino avuga ko ibitigira iby'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe
hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba ubyo bwinshi hakaho kandi n'abandi bejejwe n'ubutungane cyangwa abenda bagasangana bamaze iminyororo batanga ari bitigira kinini yo mu minyororo aho rero umushinga ntiyo kwidoga kuko barabona igituma n'abandi barekuwe n'ubutungane buburanye bidegembya mugabo ntibarekuwe mu mpera z'umwaka uheze twahora barenga 1000 ubaza bariyongereye twasaba yuko bogerageza kagira ingufu abana bakarikugwa
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ku ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha nayo ku batarikugwa bahejeje umunyororo sindi mwe yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero
twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ari benshi usanga amabohero ariyo kuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa ndetse umuntu imurambya amaze nk'imyaka 6 yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye asubira kugaruka urumva yasanze ari muyobora ari mbese neza ndamubuze
mu bijyanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Gaston Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi
kumviriza genda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifite intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara nashaka rero gusaba yuko kumvurere mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bacejwe nyabu nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icyacu twese tukabarundi twese hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko barabyitwaramo nabi bagahaba mu uburenganzira abandi bagashaka kububima
aho sindimwo yishura ko uruhara ari urwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakira gahazi
kenshi kenshi ubushikiranganji ku rwego rwo hejuru hari igihe mubikora ugasanga barekuye imigambo kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turazi ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza ucange ubundi imugacho ikoba sico mushikana n'ico nyine ngikoba camwebye banyakubaha bashinga amateka banyakubaha bakinguza amateka ko kenshi imwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi.
Ikindi cyavuzwe muri ubwo bushikiranganje nuko hari yategekanijwe ko hakirwa abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya n'u Rwanda, ariko hatahuse abagera ku 23,991 gusa. I Bujumbura, Raymond Imana, Ijwi rya Amerika.
Iyi ni inkuru yerekeye Burundi. Abanyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri, komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, basaba ihinguriro ry'isukari bemerewe na komine haraheze imyaka irenga ibiri. Abanyagihugu bavuga ko mu kuronka amasoko y'imisigati barima bibagora. Ibindi kuri iyi nkuru twumvise mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Imisigati irarimwa cyane ku mutumba wa Ruhengeri ku ngo zirenga 700 zikuri mu mutumba nkuko byemezwa n'abajeje intwaro ziharurwa ku 400 zifite imirima irimwo cyo gitegwa. Abarimyi bacu bacumva ko bagiye kuronswa ihinguriro ry'isukari bari bazi ko bagiye kogorora
tumaze kuronka ihinguriro yumva n'iterambere ku mutumba n'iterambere ku murimo twari twabishimye cyane kuko twaje tubona ko tujya tugire abantu badushikira imbere tujya turonke amahera asumba yuko hora turonka ariko gusa turacabirindira ntiturabibona
none bababwira ko iteze kubera
iki imvo ntayitubuze ituma riteze nacho tubuye
nimuvugana n'ababa twara
bo ibintu biri ko biraduba kwatira guri na makino ndo tabwire ho amagambo geze iyo na matwa tutayumva birarika
umutumba wa Ruhengeri uri mu kiyaga gikujwe n'imisozi ihanamye mu gushikira iminima y'ibikaju ntizoroshe kuko atari modoka yo yose ishobora kuhashika ugiye yo abara iminota irenga 30 ariko aramandagara n'amaguru mu kuva yo naho agakoresha irenga 45 aduga imisozi abari n'ibikaju wobo bamenyesha kuronka umwimba ari kimwe nayo kuja kuwosho ari kindi
igihe twaronka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abene gihugu natwe kikaka kutugendera kuko nahantu tugishikana kugira turonke akunyu ndatupfuna cyane bihageze ahantu tugite parasa tukizane ahantu bategezwa kuduha amafaranga yo kwiteza imbere kitugendera ku mutwe gukatabara barari hari bire turi hafi yo kuvuga yuko twona kirandura tukarima ibindi byoroshe kubera tubona atahinguriro dufise
muri make abanyagihugu bararuha cyane baza guhinguka ari bwabana kuva habaje ngozi uduze umuzigo ngaho gatwara bitanu kashika uri umugabo nyine ntugo tayakurenze uba wamaze kumenagurika mugabo hari ihinguriro no gukwegeraho bashira mu cyuma ari gikoma gikora
bamaze kumva ko hagiye kuza ihinguriro ry'isukari imirimo yaciye yongera kuko hariho abatahora barima imisigati baciye bayijukira kubera iryo hinguriro itarabaho haca haba ingorane ku isoko kuko imisigati isumba abakiriya
abakiriye tubakura muri twebwe nyine aho gusa icyo bikora ko bari kuranirwa byinshi amahera bamakeye umva pri iragabanuka
gute
amahera bamakeye kubera bya byinshi cyenge ni amahera yake ni amahera yake ni amahera bamwe bagura nabo ni bakeye nyine baza kubwishi umva amahera caba make
abo banyagihugu bamenyesha ko imyaka iri kwira bamyinshi igyavuzwe ritarataha bagasaba ko imvugo jana ingiro
bimaze nk'imyaka irenga nk'itatu n'ubu rero turabona ubugira kane waje muraba rero muri ya migabi ya komine mukaguma mwibuca nk'abamenyesha makuru kugira iryo hinguriro cy'ikigikazu riboneke mu komine yacu natwe tubone ikintu gikozwe muri cya gikazu cyacu ngira ngo twose tukizukira ku kirima dufise amagara meza.
Umugambi wo kubaka ihinguriro ry'isukari ku mutumba wa Ruhengeri usanzwe mu gitabo cy'imigambi y'iterambere komine Gashikanwa itegekanya kurangura mu kiringo cy'imyaka itanu. Musenyeri wa komine Gashikanwa Nderagije Jean Françoise twamurondeye dusanga arafatiriwe hagataho Ndikwiminwe Janvier umwe wajeje intwaro ku mutumba wa Ruhengeri avuga ko ari intambamyi babwiwe n'ababarongoye zituma uwo mugambi utaja mu ngiro
byagumye bicumbagira kubera ibarabara n'amatara ko ari kure nicyo twasanze bica bibagora kuronka amazi yegereye hafi kugira amazi akorane nayo matara kugira abace baronke iryo hinguriro babonye uburyo bwinshi bwo hitanwa nayo mazi ava kure
ariko amazi amasoko dusumira yarabonetse
ego ejo bundi barabitubwiye ko bitegerezwa gukogwa kandi byihuta ko iryo hinguriro itegerezwa kuza
mu gihugu cy'u Burundi gushika no mango harangwa ihinguriro ry'isukari imwe rudende riri mu bwanwa bw'u Burundi mu ntara ya Rutana rigizwe n'imitaya yavuye muri leta no mu bikorero twabo ku mutumba Ruhengeri muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi Federation ishatse ijo rya America.
Ishuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twa tubafitiye muri aka kanya hanyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya America.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.